ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 23. Pawulo ahanga amaso abacamanza arababwira ati:
bagabo bavukanye, namanye umutima utari mu ijwi rinyagiriza ikibi na kimwe imbere y'Imana gushyitsa kuri uwo munsi.
Ananiya umuherezi mukuru abarira amuhagaze iruhande kumukubita ku munwa, maze Pawulo aramubwira ati:
Imana izogukubita, wa rusika rukwiyengeje kwingwa, mbega wowe ko wicaritswe no kuncira urubanza nk'uko ibyagezwe biri, ugataha ukavuga ko bankubita ukanyuranya n'ibyagezwe.
Abari bahagazeho bati:
mbega uratuka umuherezi mukuru w'Imana?
Pawulo ati:
sinarinda muzi bavukanye ko ari umuherezi mukuru, kuko wanditswe ngo ntukavuge nawe mukuru wo mu bwoko bwanyu.
Maze Pawulo amenye yuko umucumwa ari uw'Abasadukayo, uwundi ari uw'Abafarisayo, ashyira ijwi hejuru mu bashingantaha ati:
bagabo bavukanye, ndi umufarisayo, ndi umwana w'Abafarisayo. Iby'ibyizigiro by'ibizoba n'ukuzuka kw'abapfuye ni byo bimpagaritse muri izi manza.
Avuze atyo abyuka ibihari mu Bafarisayo n'Abasadukayo, abanyarubanza birema ibice, kuko Abasadukayo bahakana yuko atakuzuka kuriho cyangwa umumarayika n'impwemwe, ariko Abafarisayo babyemera byose. Habaho urwamo rwinshi. Bamwe mu bahinga b'ibyanditswe mu muce w'Abafarisayo bava hasi baraharira bati:
nta kibi twabonye kuri uwo muntu, kumbura imwe muca nk'umumarayika yoba yavuganye nawe.
Habaho ibihari byinshi. Umukuru w'intwazangabo z'abasoda atinye ko bogabanga na Pawulo, abarira ingabo ngo zimanuke zimubashikure, zimujyane mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye. Ijoro ry'uwo munsi Umwami Yesu amuhagarara hejuru ati:
humura, nk'uko washingiye intahe Yerusalemu, niko ukwiye kuzonshingira intahe Roma.
Iyo joro rikeye Abayuda barakorana, barahira bisiba yuko batazorya ntibanywe batarica Pawulo. Abahize batyo barenga 40. Bajya ku baherezi bakuru n'abakuru bati:
twarahiye twese ibyo bikomeye yuko atacyo tuzotamira tutarica Pawulo. Nuko rero mwebwe n'abashinga ntahe, nimubwire umukuru w'intwazangabo z'abasoda amamanukanire nk'abarondera kurushyiriza gutahura ibyiwe neza. Natwe atarabashikira twiteguye kumwica.
Umwishwa wa Pawulo yumva uwo mutego, aradashika mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye abibarira Pawulo. Pawulo ahamagara umwe mu ntwazangabo z'abasoda ijana ati:
jana umuhungu ku mukuru w'intwazangabo z'abasoda afise ijambo amubari.
Nawe aramujana mushira uwo mukuru w'abagabisha ati:
yamboye Pawulo yampamagara nyinginga ngo nkuzanire umuhungu afite icyo akubarira.
Uwo mukuru amufata ukuboko aramukebukanya, aramubaza abiherereye ati:
icyo ufise kumbarira ni iki?
Aramwishura ati:
Abayuda bahuje inama yo kukwinginga ngo ejo uzomanukane Pawulo mu ikoraniro ry'abashinga nawe, ntugomba kubaza ibyiwe ngo urushirize kubimenya neza. None rero ntuje kubumvira, kuko abantu babo barenga 40 bamujyamiye, barahiye bisibye ko batazorya ntibanywe bataramwica, kandi none bariteguye, barorereye icyo uri bubemerere.
Uwo mukuru arungika uwo muhungu amaze kumwihanikiriza ati:
ntugire umuntu barira yuko umenyesheje ibyo.
Ahamagara babiri bo mu ntwazangabo z'abasoda ijana arababarira ati:
nimwitegure abasoda 200 bo ku Kayisariya, n'abagendera ku mafarasi 70, n'abamacuma 200, bahenge mu ijoro isaha 3 bagende, kandi bazane n'amafarasi kugira ngo bayashyire ko Pawulo, bamushikane kwa Feliki icyegera cya Kayisara kiri muzima.
Yandika ikete nka Beniri ati:
jewe Kilawudiyo Lusiya, ndakuganutsa we Feliki umwubahwa, icyegera cya Kayisari. None uwo mugabo Abayuda bari bamaze kumuta mu maboko bagira bamwice, nanjye menye ko ari Umuroma, nzanana n'ingabo ndamubakiza, kandi nshatse kumenya icyo bamurega, ndamumanukana mu ikoraniro ry'abashinga ntahe ryabo. Bona yuko bamurega amajambo y'ibyagezwe byabo, ariko ko atacyo yarezwe gikwiye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Maze mbariwe yuko bahigiye uwo mugabo, nca ndamukurungikira, mbarira abarezi ko bamuregera imbere yawe, ndakwike bantu.
Nuko abasoda bakira Pawulo uko babariwe, bahenga mu ijoro bamujana muri Antipatiri. Bumaze guca basigaye abagendera ku mafarasi ngo bari babajana nawe, nabo basubiriyeyo bavuye ku gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye. Abo bashitsi Kayisari yabashira icegera ca Kayisari ca Cete, bamushikiriza na Pawulo. Amaze kugisoma baza intara y'iwabi yariyo, amenye ko ari uw'Ikilikiya, aravuga ati:
nzokunda ivy'abarezi bawe nibamara kuza.
Agera ko bamurindira mu gisagara ca Herode, ikikijwe n'uruhome rw'amabuye.